Ayo makuru y'ubugizi bwa nabi bukoregwa Abarundi muri Afrika y'Epfo, ubuserukizi bw'Uburundi muri ico gihugu bwagize ico buyavuga ko biciye mu kiyago gito co ku rubuga rwa WhatsApp. Ijwi rya Amerika ryabajije ambasaderi Alexis Bukuru aserukira Uburundi muri Afrika y'Epfo niba hari ico azi kuri ayo makuru, aca twishura ati: "Ku bijanye n'Abarundi bamaze iminsi bicwa, tuguma tubitohoza. Twaratanze raporo zabyo mu nzego zitujejwe kandi zidukurikirana habi no muri Afrika y'Epfo ndetse haba no mu Burundi." Ambasaderi Alexis Bukuru aserukira Uburundi muri ico gihugu nta byinshi ariko yashimye kubitubwira ko kuko no kugitigiri cy'abamaze kwicwa twamubajije nacyo yashimye kubivuga ko. Naho bamwe mu Barundi bamaze igihe baba mu bisagara bitandukanye bya Afrika y'Epfo bavuganye n'ijwi rya Amerika bemeza ko batewe impungenge n'ubwicanyi bumaze iminsi bukoregwa bagenzi babo. Bamwe muri abo baba mu duce twitwa Samora, Nyanga na Defti turi mu gisagara cya Cape Town mu ntara ya Kepa iri mu burengero bwa Afrika y'Epfo. Babwiye ijwi rya Amerika ko ahanini abica bagenzi babo babasanga mu kazi aho bariko barapagasa. Aba baba barimwo ababa bariko bikorera utwabo n'abakorera abandi. Ababangamiwe cyane nk'uko abahaye amakuru ijwi rya Amerika babandanya babivuga n'abakorera mu maduka y'ibiribwa no mu mazu atunganirizwamo imishatsi, ahanini habagirizwa n'abanyagihugu bakomoka muri Ethiopia. Abarundi bavuganye n'ijwi rya Amerika baritangarije kandi ko ubwicanyi buriko buhitana abagenzi babo bwatanguye inyuma y'igandagurwa ry'umunyethiopia yakoresha umurundi mu iduka ryiwe hari mu kwezi kwa gatatu guheze uyu mwaka 2024. Uwo murundi yagirijwe igandagurwa ry'umukoresha wiwe nk'uko amasoko y'ijwi rya Amerika abandanya kubivuga. Yarafashwe arashengezwa mu butungane ariko inyuma yo kubazwa habura ibyemezo ari nako gucarekugwa. Inyuma y'irekugwa ry'uwo murundi abo ku ruhande rw'umunya Ethiopia yishwe baciye bashaka kwihora bahiga guhangana na zina murundi wese bashoboye gushikira mu duce babamwo muri Afrika y'Epfo. Abamaze kwicwa habicishwa inkoho abandi bagatumitirwa mu bibanza baranguriramo ubuzi bwabo butandukanye kuko amasoko yacu abivuga. Gusa ejo rya Amerika nta rwego na rumwe rwa Afrika y'Epfo yari bwaronke ngo rwemeze iby'ubu bwicanyi gushika duheze gutegura iyi nkuru. Uyu murundi twaganiriye amaze imyaka 10 aba mu gisagara cya Cape Town muri Afrika y'Epfo, ari mu myaka 47 akaba afise y'umuryango.
Kuno mwaka abaye benshi rero tuno mwaka ahanye muri afidiside byabaye ibintu teye isoni cyane kubera abantu bashoboye gupfa ari benshi kandi bamwe mu bakicwa umugwi. Rero wazawumva rero hazarapfa umwe, hariho n'abandi rero tutazi ariko kubera usanga tuba mu makaritsiye atandukanye tuca tuza turabibona muntuze muri mu ma social media cyangwa ugasanga umugenzi arakubwiye inkuru ati hari umurundi yapfuye gutya na gutya.
Mugenzi we nawe aba muri ico gisagara nyene ca Cape Town amaze imyaka 6 afiseyo n'umuryango akaba ari mu bahagarariye abandi Barundi bakorerayo. Nabo babajwe n'ubwicanyi bukoregwa Abarundi bari muri ico gihugu.
Bigeze ku rwego rurerure amaze gupfa Barundi bashika 10 basiwe mu mashuri na kominote ya Murundeze. Icyo twaciye dukora twarabahambishije batatu tubahambye mu indwi iheze. Ingingo yari kirwa turahamagarira abantu bose b'Abarundi bari mu mashopi b'aba Ethiopian bamanze baveyo kuko n'umugambi bashibandanya kuko n'ubundi baraheza kugira ngo bikunde bino bintu turabe ko ako koreshwa inzira ya diplomasi kugira ngo turabe ko bino bintu vyohagara.
Twabajije niba hari co abajejwe umutekano muri ico gihugu babafasha uko niko batwishuye.
Urazi nk'abantu bapfa ku bwinshi iyo abapolisi ikora nka kujya zikora mu bindi bihugu naho bya bihugu byacu ikrime ntibimeze gutya. Oya kuko nabo nyene baratinya umuntu ayishe umuntu aguca baca bamufata bamufunge guherayo baca baramufunga ukazobona ngo après 3 mois ngo bamurekuye ngo ni bail out wazosambata kandi warishe umuntu iyo bishitse ari nk'umu etrange
Abo barundi bavuga ko bafise amakuru kubwo bwicanyi bubakoregwa buzobandanya bikaba bibateye ubwoba bityo basaba inzego zibishinzwe ndetse n'ubuserukizi bwabo kubatabara. Mu mwaka weze w'2023 hari urwandiko rwatewe ku mukono kwa 24 ukwezi kwa 10 uwo mwaka nyene na ambasaderi Alexis Bukuru aho yemeza ko abarundi baba mu ico gihugu bahura n'ibyago bitandukanye birimo igitigiri c'abafungi gwa mu mabohero gitere kiduga n'abafatirwa ku bibuga by'indege bagomba gutaha mu gihugu c'amavukiro. Ico gihe ubuserukizi bw'Uburundi bwasabye abarundi baserukira abandi muri Afrika y'Epfo kubarungikira urutonde rw'abarundi bazi eka ndetse nabo batariyandikisha bakihutira kubikora kuba barongoye mu ntumbero yo kubaha ubufasha bidatwaye umwanya igihe baba baje kubitura bahuye n'ibibazo bitandukanye. Ijwi rya Amerika ryanavuganye kandi na bamwe mu baharanira agateka kazi na muntu mu Burundi nabo bavuga ko bigayitse kubona abarundi bangana gutyo bapfa umunsi ku wundi muri Afrika y'Epfo. Basaba leta y'u Burundi kuva mu gacerere igafata ingingo zo gukingira abo barundi ndetse n'ababuze ababo bagahabwa ubutungane. Thierry Vendayishimiye, Ijwi rya Amerika, Kigali.